turagusabye uzingurure Bibiliya yawe muri Luka ikigabane cya kane. Mu gisomwa cyafashwe amajwi gikurikira, turasoma ibihimba bimwe bimwe byo mu byanditswe byerekana yuko tudakwiye gusa kuba batohoje ijambo ry'Imana, ariko kandi ko dukwiye kuba abashira mu ngiro ijambo ry'Imana. Uko wumviriza igisomwa cyo muri Luka ikigabane cya kane umurongo wa mbere gushika kuri 13, turagusabye ugerageze kubona icyafashije Yezu gukora iby'Imana igomba.
Uno Yezu yuzuye impuhwe mu nyeranda aragaruka avuye kuri Yorodani, hanyuma ajyanwa n'impuhwe mu hirya no hino mu gahinga mu kiringo cy'iminsi 40 ageragezwa na Shetani. Kigeretse ko ntacyo yajya muri iyo minsi, nuko irangiye arasonza. Shetani aca amubwira ati,
nimba uri umwana w'Imana bwirira ibuye ricika umukate.
Mugabo Yezu aramwishura ati,
byanditswe ngo umuntu ntakabeshweho n'umukate gusa.
Nuko amudugana ahakirurutse amwereka mu kanya gato y'ubwami bwose bw'isi. Hanyuma Shetani amubwira ati,
ndaguha ubwo bubasha bwose n'ubuninahazwa bwabwo, kubera ko nabuhawe, kandi uwo nshaka wese ndabumuha. Wewe rero ni wapfa kwikubita imbere yanjye ukansenga, byose biraba kwawe.
Yezu amwishura ati,
byanditswe ngo Yehova Imana yawe niwe utegerezwa gusenga, kandi niwe wenyine utegerezwa gukorera igikorwa cyeranda.
Unamujyana i Yerusalemu amushyira hejuru ku gakuta k'ikirindiro k'urusengero amubwira ati,
nimba uri umwana w'Imana ikororere hasi uvuye ngaha, kuko byanditswe ngo azohitegeka abamarayika biwe kubikwerekeye kugira ngo bakuzigame, kandi ngo bazokurerura mu maboko yabo ngo ntiwigere ukubita ikirenge ku ibuye.
Yezu amwishura ati,
bivugwa ngo ntukageze Yehova Imana yawe.
Nuko Shetani arangije ibyamugerageresha byose aramureka kugeza aronsa kandi kajyo keza.
Woba wabonye ingene Yezu yishuye Shetani ashikamye gucya kerekana yuko akunda Imana imwe bigera kure? Niwiyemeze rero imbere y'igihe kuba ushyira mu ngiro ijambo ry'Imana, naho woshikirwa n'ibigeragezo bimeze gute? Kuba Yezu yari azi ibyanditswe byaramufashije kunanira ibigeragezo. Yarashobora kwibuka no gusubiramo ibiri mu ijambo ry'Imana. Na wewe urashobora kumwigana mu kugumiza ku mutima impanuro Bibiliya itanga. Shetani yari yabonye ko Yezu amaze iminsi 40 adafungura. Wabonye ko atasabye Yezu ngo ahindure ibuye inzahabu? Kubera ko Shetani yari azi yuko Yezu ategerezwa kuba ashonje, yamubwiye guhindura ibuye umukate. Turakeneye gutahura yuko Shetani azotugerageza afatiye aho tugoyagoya kuruta ahandi. Niwitegurire gukora ibyo Imana igomba. Ubu naho nurabe muri Luka ikigabane cya kane umurongo wa 14. Uko ukurikira ibivugwa kuva ku murongo wa 14 gushika ku wa 30, niwibaza uti, nubyifatamo gute hamwe n'ogwanywa bimwe bikomeye ntari ndabyiteze?
Hanyuma Yezu aragaruka i Galilaya ari mu bubasha bw'impuhwe, maze amakuru meza avugwa kuri we akwiragira mu gihugu cyose kihakikuje.
Akiza ubwoko bwose bw'indwara n'ubumuga, kandi inyigisho ziwe ziraruta kure n'izo abantu bize cyane.
Byongeye, atangura kwigisha mu masinagogi yabo, ategwa iteka na bose. Hanyuma z'i Nazareti aho yari yararerewe, kandi nk'uko yari amenyereye kubigira ku munsi w'isabato, yinjira mu isinagogi, hanyuma arahaguruka ngo asome. Nuko ahabwa umuzingo w'umuhanuzi Yesaya, araheza zingurwa nyamuzingo, atora hari handiswe ngo,
impwemu ya Yehova iri kuri jewe, kuko yandobanuje amavuta kugira ngo menyeshe inkuru nziza boro. Yantumye kwamamaza kubohorwa ku mbohe no guhumuka ku mpumyi, kurekura abajanjaguye bakidegembya, kwamamaza umwaka wemegwa wa Yehova.
Aca zinganya muzingo. Awusubiza umusuko hanyuma aricara. Kandi amaso y'abari mu isinagogi bose aguma ashinze kuri we. Maze atangura kubabwira ati:
Uno munsi icyo cyanditswe muhejeje kumva kirarangutse.
Bose batangura kumushingira intaye nziza no gutangazwa n'amajambo y'igikundira ava mu kanwa kiwe. Bakavuga bati:
Ameze neza cyane kandi ibyo avuga ni byiza.
None uyu si umuhungu wa Yosefu?
Aca babwira ati:
Nimuze ubura kunyerekeza kuri iki kigereranyo ngo muganga ni wikize. Ibintu twumvise ko byabereye Kaperinawumu nubikore no ngaha mu karere iwanyu.
Mugaba avuga ati:
Nukuri ndababwiye yuko atamuhanuzi yemegwa mu karere iwabo. Nk'akarorero ndababwije ukuri, hari abapfakazi benshi muri Isirayeli mu minsi ya Eliya, igihe ijuru ryugaga imyaka itatu n'amezi atandatu ku buryo ikigoyi gikomeye gitera mu gihugu cyose. Yamara Eliya nta n'umwe yarungitswe ko muri abo bagore, ahubwo yarungitswe gusa Izarefati mu ntara y'i Sidoni ku mupfakazi. Byongeye, hari abanyamibembe benshi muri Isirayeli mu gihe cya Elisha umuhanuzi, yamara nta n'umwe muri bo yahumanuwe atari Namani wa Musiriya.
Arubaho kiyapfa kuvuga yuko tudakwiye ibitangaro vyiwe.
Mbega yibaza karinde yibagiye ko ari umwe mu bahungu ba Yosefu.
Bona bari ko barumva ivyo bintu mu isinagogi bose baca buzurisha avu.
Akwiye gupfa,
mujane hejuru ku musozi.
Baca barahaguruka bamunyarukana inyuma y'igisagara, bamujana hejuru ku musozi wari wubatswe kw'igisagara cyabo kugira ngo bamumandagarize fatanguze umutwe.
Agiye he? Je nagira ngo mwamugumije.
Mu mwanya yari ngaho.
Mugaba baca hagati arigiye.
Woba wibaza ukuntu Yesu yumvise amerewe igihe abantu yari azi kuva mu bwana bagerageza kumwica. Umuntu arashobora kugwanywa nawe mu muryango wiwe, abo basangiye imico kama canke abo mu kibano. Uretse ubucuti soma mbike Yesu yari afitaniye na Yehova, n'ikindi kintu kihe camukomeje bigatuma aguma ashikamye. Umurongo wa 16 urerekana ko yakunda gukoranira hamwe n'abandi kugira baremeshanye biciye ku byanditswe. Woba ukoranira hamwe n'abandi udahorereza kugira ngo ukore ibyo Imana igomba, naho wowe uri kuragwanywa? Niwasoma ijambo ry'Imana kandi ukaryinjira mu mizi, uzohungukira. Nk'akarorero, wowe wabonye ku murongo wa 26 yuko Yesu yavuze ibijyanye n'umupfakazi w'i Zarefati. Iyo nkuru iri mu bami ba mbere kigabane cya 17. Zingurura Bibiliya yawe muri icyo kigabane. Utereje akajisho mu bami ba mbere kigabane cya 17, umurongo wa mbere gushika ku 7, urabona yuko havuga ibijyanye n'amapfa yoteye. Ubu naho niwishire mu kibanza cy'uwo mupfakazi, usigaranye ibifungurwa wewe n'umwana wawe mufungura rimwe gusa. Tubandanye gusoma duhereye mu bami ba mbere kigabane cya 17, umurongo w'8 gushika ku 16.
Nuko ijambo rya Yehova riza kuri Eliya riti:
Haguruka uji Zarefati hi Sidoni ubeyo. Ehe, nzotegeka koko ngaho umugore umupfakazi akuronse bifungurwa.
Nuko arahaguruka aji Zarefati hanyuma ashika mu bwinjiriro bw'igisagara.
Yo, akagongo karanyishe.
Madzehe, ngaho hari umugore umwe umupfakazi yari katoragura udukwi. Aramuhamagara rero maze avuga ati:
Ndakwinginze unzanire utuzi dukeyi mu kintu kugira ngo nywe.
Ego, egome, reka ngende.
Agiye kuyazana atangura kumuhamagara avuga ati:
Ndakwinginze unzanire igipande cy'umukate mu kuboko kwawe.
Nawe avuga ati:
Ndahiye ukubaho kwa Yehova Imana yawe, nta gatsima k'umuzinge mfise, atari agafuka ari kurushi kari mu mubindi munini n'utuvuta dukeyi mu gakarabo kandi hendi ko ntoragura udukwi dukeyi mpetse ngende maze ngira icyo nteguye ku bwanjye no ku bw'umuhungu wanjye tujye hanyuma dupfe.
Maze Eliya amubwira ati,
ntutinye, genda ukore nk'uko uvuze, ariko kubiriyo ubanze untegurire agatsima k'umuzingi gato uheze ukanzanire. Munyuma urashobora kugira icyo uteguye ku bwawe no ku bw'umuhungu wawe, kuko ibi ari byo Yehova Imana ya Isirayeli avuze. Uwo mubindi munini w'ifu ntuzohera, kandi ako gakarabo k'amavuta ntikazogabanuka gushika umunsi Yehova azotanga imvura yisegenya ku buringanire bw'ubutaka.
Aragenda rero akora nk'uko Eliya yari avuze, nuko amara iminsi arya we n'urugo rwiwe hamwe na Eliya. Nyamubindi munini w'ifu ntiwahera na nyagakarabo k'amavuta ntikagabanuka, nk'uko ijambo rya Yehova ryari iryo yari yavuze biciye kuri Eliya.
Nigiki twokwigira kuri iyo nkuru? Dushikiwe n'ingorane z'ubutunzi, twoba tuzobandanya kugira ibyo duhevye kugira ngo dushigikire ibikorwa bijaye n'ivy'impwemu? Uwo mupfakazi w'i Zarefati yarizigira yuko Yehova yoronkeje umuryango wiwe ivyo ukeneye, mugabo ingorane ziwe zasa n'izirushiriza kongerekana. Nukurikira uko tubandanya gusoma duhereye mu bami ba mbere kigabane cya 17 umurongo wa 17 gushika ku murongo wa 24.
Nyuma y'ibyo bintu, umuhungu w'uwo mugore nyeninzu aragwara, indwara yiwe irakomera cyane ku buryo atampemu zisigara muri we.
Eliya! Eliya!
Acabwira Eliya ati,
muriye kuki nawe ga yewe muntu w'Imana y'ukuri? Wanji wanje kwibukiriza ikosa ryanje no kwica umuhungu wanje.
Mugabo amubwira ati,
mpumuhungu wawe.
Maze aramutwara amukwiye mu gikiriza ciwe amudugana mu cumba cyo hejuru aho yaba araheza muryamika ku buriri bwiwe. Nuko atangura guhamagara Yehova avuga ati,
ewe Yehova Mana yanje, mbega uzana inabi no kuri uyu mupfakazi mbaye ko ndi kavamahanga mu kwica umuhungu wiwe.
Maze arambarara kuri ya mwana inshuro zitatu, hanyuma ahamagara Yehova avuga ati,
ewe Yehova Mana yanje, ndakwinginze utume ubuzima bw'uyu mwana bumugarukamwo. Ewe Yehova, ndakwinginze umuhe ubuzima. Ndakwinginze, ewe Yehova, ubuzima bw'umuhungu bumugarukemwo kugira ngo abeho.
Amaherezo Yehova yumviriza ijwi rya Eliya, ubuzima bwa nyamwana buraheza bumugarukamwo, maze aba muzima. Nuko Eliya atora uwo mwana aramumanukana amukwiye muri ya cumba cyo hejuru, hanyuma moha nyina. Maze Eliya avuga ati,
ehe umuhungu wawe ni muzima.
Nyamugore acabwira Eliya ati,
ni muzima. Ni muzima. Agahungu kanje kabaye kazima. Eliya, vyukuri ubu ndamenye koko yukuri umuntu w'Imana. Be nuko ijambo rya Yehova wavuze ari iry'ukuri.
Woba wagerageje kwiyumvamo intuntu uwo mupfakazi yagize? Yari yarabuze umugabo wiwe, ubu naho akaba abuze umuhungu wiwe w'ikinege. Woba umaze kubura uwawe? Co kimwe n'uwo mupfakazi, mu ntango bamwe bamwe barataye ishavu kuri Yehova batarinze no kwiyumvira. woba wumvise ingene Eliya yavuganye impuhwe. Ntiyakariwe umupfakazi kubera amajambo yo guhoromboka yavuze ku byerekeye Imana. Woba washoboye kubona mu bwenge uwo mubyeyi yari karagumbira agahungu kiwe kazutse. Ubu naho nufata akanya wihishusha uri kuragumbira uwawe mu gihe cy'izuka ryimirije. Nubandanye kungukira kugusoma ijambo ry'Imana atari gusa mu kuritahura ariko kandi mu kugiyerekezako. Egome, ntube gusa uwumva ijambo ry'Imana ariko kandi ubu urishyira mu ngiro.